Muracyumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusu basuhuza, twizeye ko mwagize Noheli nziza. Abo itagenze neza nabo mwihangane, ejo bizagenda neza. Ababuze ababo nabo turabihanganishije. Abo barimo imiryango yo mu Burundi yashyinguye uyu munsi abantu babo 20 baheruka kwicwa n'umutwe wa Red Tabara mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura.
Ariko ndagomba guhambere pa. Ndagomba kunyakire papa. Avuya tachazi.
Tara duteye ubwoba kuko ntagiye kuva mvuka. Sinari bwabibone. Naho bada nago basiga bakoze ikiri nk'icyo.
Abo ni bamwe muri abo babuze ababo mu rugo bwicanye. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu amenyesha ko adashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas hatageze ku nsinzi. Ukraine yagabye igitero ku bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya mu karere ka Crimea. Naho muri Nigeria, abashumba bakekwaho kuba barishe abantu bagera mu 140 ni mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru iyo hagati mu gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bagera mu 140 baheruka kwicwa n'abakekwaho kuba abashumba mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru yo hagati muri Nigeria. Inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka.
Ubwo bwicanyi bwagizwe mu kiringo cy'iminsi ibiri y'ibitero by'abantu bari bitwaje inkoho muri leta ya Plateau iri hagati na hagati y'uburaruko bw'igihugu. Abacitse ku icumu n'abategetsi batangaje kuri uno munsi wa kabiri ko ubwicanyi nk'ubwo bwagiye buraba muri uno mwaka bwagirizwa amatati ari hagati y'abaremyi n'abungere. Mu kiganiro kuri televiziyo Channels, buramatari wa Plateau Caleb Muftwang yatangaje kuri uno munsi wa kabiri, avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abo bicanyi batumbiriye ibigwati 17 mu kugira ubwo bwicanyi butagira izina kandi butari bwasomborokejwe. Yagize ati, muri aka kanya tuvugana tumaze guhamba abantu 15 mu gacimbiri ka Mangu. Muri kino gitondo naho twaharuye ibiziga 100 muri Bokos. Ati, sindaharura abishwe muri Barkin Ladi. Uramatali Murftwan yongeye ko ati, twagize Noheli iteye agahinda muri leta ya Plateau.
Ukraine uyu munsi kwa kabiri yagabye igitero ku bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya mu karere ka Crimea. Nanone Oriane Tangishaka.
Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko cyakoresheje amamisire yasambuye ubwo bwato bw'Uburusiya bwitwa Novocherkask. Yuri Inat, umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kigwanira mu kirere, yabwiye ijwi ry'Amerika ko bari bafise amakuru yerekeye aho ubwo bwato buri, ibyari biburimwo, hamwe n'ibigwanisho byo gukingira ko karere. Uwo muvugizi yasiguye ko cyari igitero gikomeye cyane kubera bitoroshe kwibiza ubwato bukomeye nk'ubwo bwato bw'Abarusiya. Igisirikare cya Ukraine kimaze igihe cyerekana ubushobozi bukomeye mu bitero kigenda kiragira nk'uko intata bivuga. Yonge yavuga ko buke buke Uburusiya bugenda butakaza ubwato hamwe n'inguvu zabwo muri ako karere kibahari yirabura. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwemeje ayo makuru yuko ubwato bwabo bwa Novosherkask bwari buri ku ikambi ya Feodosia bwononekaye. Ukraine yongeye itangaza ko yakoroye utudege tw'Uburusiya 13 kuri 19 tutagira abadereva twari twakoreshejwe mu bitero vyo mu ijoro ryakeye. Twasamburiwe mu turere twa Odessa, Kherson, Mykolaiv na Kilimski.
Amakuru y'ijwi rya Amerika havugwa hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Israeli, hari naho tuyasoreza. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu amenyesha ko adashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas atageze ku nsinzi. Nanone Oriane Tangishaka akomeza n'inkuru.
ivyo bitangaje ku munsi wa mbere mwijambo yashikirije imbere y'inama nshingamateka Knesset aho imiryango y'abantu bashikijana bafashwe imbohe muri Gaza bakiri berekana ivyapa bisaba Israel gupfundika amasezerano yotuma ababo barekugwa mu maguru masha. Benjamin Netanyahu yagize ati
kuri mwebwe abasirikare wa Israel no kumiryango ikibabajwe n'abanyu bagizwe imbohe, reka mbivugira aha, ntituzahagarika intambara tuko nta kindi gihugu dufite kandi nta n'indi nzira dufite.
Uyu mushikiranganje mukuru yongeye agendera mu ntara ya Gaza ku munsi wa mbere aho yabonanye n'abasirikare ba Israel, yabibukije ashimitse ko bazobandanya intambara gushika Hamas itsinzwe. Ibitero vya Israel vyarasenyaguye akarere kari hagati ya Gaza mwijoro ry'umunsi w'Imana gushika ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza itegekwa n'umugwi wa Hamas bavuga ko abantu bashika kuri 70 bishwe mu gitero ca Israel cyo mu kirere cyatewe ku ikambi y'impunzi ya Magazi.
Oya nitangishaka harakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi hatugejejeho ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru noneho ibiyaga bigari bya Afrika. Tuhere mu Burundi kuri wa kabiri niho abantu 20 bishwe n'umutwe witwaje intwaro mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bashyinguwe mu cyubahiro. Inkuru tugezweho na Desire Hatungimana hari Kigali mu Rwanda.
Ayo namarira yabari ko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi bwa na Republika ya Demokrasi ya Kongo bagandaguwe kugenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakabari mu marira ntangere. Abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara.
Ubwanje mala natonukura na nakimelo kora mali takere utamera imugwani natofise dokora aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tachazi
tera dutera ubwoba kuko nkagiye kubambuka sinari bwabibone naho bada ntago basiga bakoze ikintu nk'icyo kuko basiga bize bakagenda nokunze zanira byaranzazaniye aho mutimu gumanuhagarara cyane ubangaze habikoeri n'ababyeyi banje.
Nkuko y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Ruberinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira. Yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi. Ni mu gihe umugwire detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha guhisha abasirikare 9
inyishu tugukoresha ikemwe tugukoresha umuheto inyishu ubukemura ibibazo mu biganiro umwumvikano n'umutekano ntangere iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umutungo none ku izina ry'Imana turatakanze muri kino gihugu cyacu amaraso ntusubire guseseka amaseseka arakwiye turatakanze Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana.
Umushikiranganje w'intara ya hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu. Umushikiranganje n'Interetse yamenyesheje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari mu guwiterabwoba.
Iri ni terabwoba cyo ita terorisme kubashoboye gushika aho vyabereye twarabonye ko itoroshye gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe yo nitera ubwoba umamukabona ko yibungenze akakomine ruti nukuri mbabarira kayo mukumwishe babura kikongwe kandi zina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atayo bagira byukuri.
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane.
Leta y'Uburundi twiteguye mu Nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu iyo bari hose abatutsi babarondera mpaka bose tubafashe babikoze n'ababipangiye hamwe.
Abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Atungimana kudutegurira iyo nkuru ukanayitugezaho. Twihanganishe iyo miryango yabuze abayo. Tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru harasaba ko umuyobozi wa komisiyo y'itora Denis Kadima nabo bakorana bakweguzwa ku mirimo yabo bagafungwa. Jimmy Shukrani bakomera haduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Ibi byavugiwe kuri uyu wa kabiri mu kiganiro aya mashyirahamwe yagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko abagize inzego z'umutekano zitabemereye kujya mu myigaragambyo bari bateganyije uyu munsi. Abapolisi n'abasirikare bari bakwijwe mu mihanda yose igize umujyi wa Goma ku buryo ntawagerageje kwigaragambya nk'uko byari byateguwe. Gusa nanone akazi kose kakorwaga nk'ibisanzwe mu duce twose tugize umujyi wa Goma. Aya mashyirahamwe avuga ko amatora yabaye muri Congo atakozwe mu mucyo kubera ubujura bwinshi bwayagaragayemo, ibintu bavuga ko byakozwe nk'uko byari byateguwe n'ubutegetsi buriho. Aya mashyirahamwe yumvikanisha ko komisiyo y'amatora itashoboye gutegura amatora anogeye buri munyekongo wese nk'uko byari byitezwe mu baturage cyane rubanda rugufi. Bimwe muri byo byari bikubiye mu ibaruwa basomeye imbere y'abanyamakuru. Uyu ni Moise Hangi wo mu ishyirahamwe Lutte pour le changement, Lucha, mu ntara ya Kivu ya ruguru.
La présence des machines à voter et bulletin de vote vierge.
Babonye uburyo ibyuma bitakoraga neza, abantu kwibura kuri liste z'itora no kuba hari byinshi bitagenze neza muri aya matora arangiye. Ibyo rero ni ibintu Kadima na komite ye bagizemo uruhare cyane kandi rukomeye, kuko batashoboye gutegura neza kandi mu buryo bunoze ngo amatora agende neza ngo natwe dutore neza. Yewe hari ibintu byinshi bitagenze neza cyane.
Aya mashyirahamwe asaba ko abayobozi b'iyi komisiyo y'amatora bagomba gukurikiranwa n'ubutabera.
Appel à la démission immédiate ainsi que de poursuites.
Turasaba ko bwana Denis Kadima na bagenzi be bose beguzwa vuba na bwangu hakajyaho abandi. Aba kandi bagomba kujyanwa mu butabera bagafungwa bakisobanura birambuye cyane ku mafaranga yakoreshejwe mu bikorwa by'amatora. Ubu tubona ko yanyerejwe na bwana Denis Kadima.
Serge Hamuli, umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu mujyi wa Goma, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Seni idafite ubunararibonye bwo kuyobora no gutegura amatora.
Depuis qu'on l'a nommé, il était un expert.
Kuva aho bwana Kadima yatangiriye kuyobora Seni, yashatse kwereka abanyekongo bose ko ashoboye akazi. Kandi yego, natwe nibyo twari tumwitezeho, ariko aya matora atweretse neza ko nta bunararibonye umugabo na bagenzi be bafite. Amafaranga ya leta yaranyerejwe, amatora agenda nabi cyane. None reba abashaka no guhubutegetsi umuntu abaturage badashaka nk'uko byagenze muri 2018. Oya rwose ntabwo twabyemera, nibamufunge kuko ni bimukwiriye.
C'est ce qu'il faut pour ces messieurs.
Mashyirahamwe kandi arasaba urukiko rw'ikirenga rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo kuri 20 ku kwezi, kuko ibirimo bitizewe habe na gato. Nubwo ibi bivugwa n'aya mashyirahamwe na za societe civile zo mu ntara, hari abatabibona uko. Sankara Bin Kartumwa ni umusesenguzi wa politiki ya Kongo avuganye n'Ijwi rya Amerika.
D'abord, ina félicité Kadima.
Bwana Kadima yakoresheje amatora neza binyuze mu mategeko kandi turabimushimira cyane. Kuba hari ikitaragenze neza, ibyo tubona ari ibisanzwe. Abavuga ko amatora yagenze nabi ni abantu bundi batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi abo ntibabura. Ku ruhande rwanjye amatora yagenze neza cyane, ahubwo inzego z'umutekano zije zita ku bantu bashaka kudusubiza inyuma.
Mu cyumweru gishize ubwo amatora yarangiraga, abakandida batanu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bishyize hamwe bahamagarira abanyekongo bose kutemera ibizava mu matora, nabo bavuga ko atakozwe mu mucyo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Bwana Denis Kadima uyoboye komisiyo y'amatora Seni atera utwatsi bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Twari twiyemeje gutegura amatora ameze neza akwiye igihugu cyacu, kandi ibyo twabigezeho cyane 95%. Yego, murabizi ko amakosa ku buryo bumwe cyangwa ubundi atabura, ariko Seni twakoze ibyo twagombaga gukora, cyane kuko abaturage babonye umwanya wo gutora kuko babifitiye uburenganzira. Ihuriro ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko nta na rimwe rizemera ibizatangazwa na Seni igihe hatabayeho andi matora. Kuri uyu wa gatatu tariki 27, iryo huriro rirateganya gukora imyigaragambyo mu gihugu hose risaba ko aya matora yateshwa agaciro, bityo hagakorwa ndanyuze muri demokarasi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani Bakomera, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Bakunzi baradi Ijwi rya Amerika aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka. Tuboneyeho kandi umwanya wo kubashimira mwe mwese aho muri ukuntu mwifatanyije natwe mu biganiro byacu kuva mu mwaka wa 2023 utangira kugeza kuri iyi saha. Mwese rero mbaye mbifurije kandi umwaka mushya muhire wa 2024. Turabakunda cyane rwose kandi muranadushimisha iyo mudufasha, by'umwihariko ababyeyi mwaduhaye abana kugira ngo tuganire ku munsi wa Noheli. Ibiganiro byacu rero reka tubikomereze kuri izo ntashyo na mugenzi wacu Diane Nahazwe wakiriye abana atubwire uko bizihije Noheli hamwe n'izo ntashyo.
Natewiteka rero ntangere ryo kugenderwa n'umujeune demoiselle. Urakomeye.
Ego.
Witwa gute?
Gakiza Jody Keren.
Gakiza Jody Keren. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Jody, ushaka ndakwite Jody, Gakiza cyangwa Keren?
Jody.
Jody kubera iki?
Kubera nicyo ababyeyi banje bampamagara no muhira.
Muhira waguhamagara Jody? Ku ishuri naho bakaguhamagara gute?
Jody.
Jody, reka rero tushetse kwita Jody. Jody, uba hehe?
Ba muri Free Indian Hills Court.
Aha, aho ni he?
Muri Maryland.
Muri leta Maryland, hamwe leta zuzume za Amerika. Wiga mu wakangahe Gajoti?
Mu wa gatanu.
Umaze igihe kingana gute muri Amerika?
Umwaka n'inusu.
Ikazi ku Ijwi rya Amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana? Aha, bari ko baratwumviriza bari mu mice itandukanye mu Burundi. Uracyafite abagenzi?
Ego.
Benshi cyane.
Cyane.
Baraza kumviriza none?
Ego.
Uraza kudufasha kwakira abandi bana rero Jody, ndumva ni kirundi cawe ari ciza cyane.
Merci.
Ni mama ni papa ni Jody abigira mu ruhara.
Ni twese ka abyeyi tuvuge kirundi muhira.
Nivyo.
Ego.
N'abana bose muvukana?
Ego.
Bose bavukiye mu Burundi?
Ego, kiretse Dani na Mike.
Dani na Mike ni bo bavukiye nga. None Dani nawe aravuga kirundi?
Ego.
Kandi yavukiye nga?
Ashaka kivuga ciza.
Ciza cyane. Nito chiwao. Nuno fisi miyaki nga hega Jody?
Chumi.
Nuno nakunda muri Amerika?
Ego.
Uhakundi riki?
Iki ndakundi na nuko utigo, ura nuku teka. Ura teki vjute tuka chuja. Shem kugenda hanu kamba, ukashawa nuku genda wamba ipinjamo. Na munu nunga kurawa, na nunga kugira, ngu wamba enabi.
Nivyo? Aliko murundi siko vzari imezi? Ngira leo Jody, Noeli agenze gute.
Noeli yageze neza.
Wahimbaje gute?
Naragiye gusenga, hama turataha, mama arateka, turarya. Turashyiramo indirimbo z'Imana n'iza Noeli.
Washyize mu akahe karirimbo ukunda?
Jewe, nkunda akana Yezu kavutse.
Karirimbe twumve ingene babigira.
Akana Yezu kavutse. Tuneze kwe ni tuvuzi nanga, akana Yezu kavute, twese tumuririmbire, imyaka ibihumbi yose, abantu bari bari. imyaka ibihumbi yose
ndirimba neza
tukarukumbuye
uririmbye neza cyane rwose uraza kumbara ahantu kuri yo ngabire ingabire uradisho kivuga ni kintu uyu muntu afise ingabirano nkubu ingabirano yo kuririmba yo gucapa urasingabirano yo kuririmba rero
merci
ego hanyuma rero geranije mu Burundi no ngaha kushubona bimeze gute ni hehe byoroshe ni hehe bigyoshe ubona gute nk'umwana yega mu Burundi umbwira gute uwiga ngaha umubara gute ko mu Burundi bigenda gute muri Amerika hama muri Amerika bigenda gute
muri Amerika bigenda neza nyine nkunje niko ndamenya niko ndonka ma kamanota meza bavyeyi banje barafasha nkagira deyade bakankosora natangwa kuyikora jewe gaca bankosora bakanyereka ikintu aho nakosheje
kandi mama na papa aryoherwa kuri nkamanota meza
ego
tubaze papa ari yagoherekeje
ego
papa Jordi nibyo arabyemeye ko ari isenga reka twakire iteka iteka ikaze kujuri ya Amerika
ego
urakomeye
ego
uherere ga iteka
ere kibagabaga
kibagabaga vugisha Jordi nawe yatugende yari ngaha muri Amerika
eh
Jordi
allo allo
allo
ni sawa
ego ni sawa
urakomeye
ndakomeye
uri hehe
ndi kibagabaga
icyo ni gihugu cyahe
gihugu cyo mu Rwanda
oh mu Rwanda imeze neza
ego imeze neza cyane
aho ni sawa Wo sha gutasha ndenye ne uwifuriza nowe.
Eh ni furiza maye.
Maye gus.
Na ayele narika.
Awa nawa kuze bawo.
Ego.
Wakoze iteka.
Eh?
Wakoze ugira umunsi mwiza na noheri nziza.
Kuri twese.
Ego muhinga bw'ivyuma baturabira turirimbo twabana bazi baraducishirizamo akarimbo wavuze ukunda akandi nakakunda. Hariteka.
Natewe. Hariteka. Natewe. Rugira vyose yangiri vyiza. Dahimbawe dumutoni wiwe jewe hariteka natewe
uririmba neza gajudi uririmba neza cyane nyakira Samuela rero ku murongo wa telefone
allo Samuela
ikaze ku ijwi rya Amerika Samuela uherehe Samuela
muri Canada
muri Canada amajahe muri Canada
Otao.
Vugisha Jordi ya tugende ye, Jordi abangaha muri Amerika muri leta ya Maryland.
Alo?
Misa,
umeze neza?
Ego nawe.
Njenda komeye vrem.
Wiga mwakanga yiga Samuela?
Sixième.
Muri sixième, ufite imyaka ingahe?
Cumi n'umwe.
Usumba Jordi, Jordi wese imyaka cumi, Samuela n'umukanzu aha gusumba umwaka? Reka tukureke rero twe na Jordi utasha abana ushaka gutasha wifurize Noel nziza.
Okay.
Mhm.
Aba frère na basamana.
Yego.
Na papa na mama. Na bagenzi.
Mhm.
Na bandi bari mu Burundi.
Eh, bose ugacu wifurize iki?
Noel nziza.
Eh, kurakoze cyane Samuel ugire Noel nziza.
Eh, merci nawe.
Dukunde gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa ko bavugira mukunde gukora abana eh wabyumvise eh nyakirira uwitwa Frank twumva hari
Frank karibu
nitwa ishimwe Frank tuye muri Congo territoire ya Uvira basuze mwese
Urakoze cyane Frank. Urakomeye muri Congo?
Eh, turakomeye namwe murakomeye.
Natwe turakomeye. Noel nziza.
Eh, kabanam.
Eh, wahimbaje gute Noel ga Frank?
Nahimbaje neza Noel. Noel yaratangiye ai ku munsi wa 24 mumbeye.
Mhm.
Tuwaza kukora madekorasyo yo mu nzu.
Mhm.
nuzuka mu gitondo turagenda ku kanisa turagaruka baba mama baradutekera neza wema turajya turishima tumare twebwe kabana tugomba kuja antu dutembera kuri plage turagenda turakina vraiment yari noi nziza
Oh, Frank, and that you're
going to cry. Girango, I didn't know any Ziza Kuimes.
Eh, Gosheri, I didn't know any Ziza Chan. Muramuzero, Wundi, when I told you the Trikum studio.
Mahoro,
Amakuru, Amaro, Judy, Umezeneza,
Ego,
Kuko, Babifuzenjo, and it's Frank.
Jenny
Twan, we are Muri Congo.
Jenny Tawakiza Jodi Kerene Bakunda Kuma Magara Jodi. We got
Umezeza Didi.
Ego, we got
Jenny Gakuri, Lycée Moderne La Grasse.
Fisinya Kinga
Fisinya Kichuminumi.
Oh, Udimo Kanga.
Ndi muri wa mbere wa secondaire.
Eh. Je n'ifyitse.
Eh ni byiza Judy.
Sa.
Ngirango wara gize Noel nziza.
Ego na gize Noel nziza pe.
Ay man ishimwe cyane.
Eh. Frank ushaka ryo kwifuriza Noel nziza bande.
Shaka kufuriza Noeli nziza abantu bose batumva. Namwe
urakoze.
Merci.
Na kaka wanje kaka uzara mama na papa. Na grand frère wanje. Na banyeshuri wanje.
Aka karirimbo urakazi ka Petero ga Frank imbere ko duha Pascal. Petera kiri muto.
Si kazi arkonzi izindi.
Uziya.
Noel nziza. Umwami Yesu yatuvukiye. Noel nziza. Tumuimbaze. Tumushimire. Umwami yatuvukiye.
Urakoze cyane Frank. Ndabwira ababyeyi ngo niba mwandikishe. Pascal uratwumva? Pascal numva tutariko turumvikana ariko tumushimire cyane be na Frank aho bari muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ula we uratwumva? Ula.
Bravo.
Urihe Ula?
Ha?
Uri muri? Mugwanda muramutse Jodi ndamutsa Ula Jodi
La amahoro
amahoro
urakomeye
yego
meze neza biga mu wakangahe
ndi na sare ya kabiri
oh kishuri ryahe
gagaridien
iyo bavuga igifaransa
oyaa
eh
Iki nagwan.
Oh, gusa wiga ku ishuri ry'igifaransa.
Ishuri gaban.
Eh, ni byiza.
Eh, gutasha rera abantu wifuriza Noel nziza Ula.
Kaka. Kaka na mama. Na kaka na mama na kaka. Ela gera baje na bashangazi. Uko muzeye mingororelo.
Urakoze cyane Ula.
Na baturanye banje.
Ego.
Nimurakoze n'ijenere n'abakwigan.
Urakoze Ula ugira umunsi mwiza na Noheli nziza.
Urakoze n'ino mu Noheli nziza.
Ego. Atawaye cyane.
barakoze rero abana batugejeje ku musozo w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Namwe turabashimiye ko mwadukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza.